Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu Dieudonné Nahimana arasaba amashyaka kwigisha urubyiruko rwayo ubworoherane.
Sasa gusaba rero barongoye imigambwe iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo cyangwa rwakatanye cyane kugira ngo birinde ntibyo babe dusubira inyuma na gatoye usange harabayeho uruhagarara.
Dieudonné Nahimana kandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, amatora azatangira ku itariki ya 20 y'uku kwezi mu cyiciro cyayo cya mbere. Ejo rero wari umunsi wa 10 wo kwiyamamaza mu Burundi. Naho mu Rwanda imashini zipima virusi itera sida zigiye gupima na virusi ya corona. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari, mugume ku radio yanyu. Nkuko mubizi banywanyi b'Ijwi rya Amerika, makuru y'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas. Umugambi wo kongera kunagura imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sudani wateye indi ntambuko ikomeye. Leta fata kibanza ya Sudani yatangaje muri iyi ndwi ko yagenye Nureddine Sati, inzobere muri diplomasiya, kuba ambasaderi w'ico gihugu muri Amerika. Igenwa ryiwe riza ryaremejwe na Amerika rirangije kandi imyaka irenga 20 ivyo bihugu bibiri byari bimaze bitarabana ryiza ku ntwaro ya Omar al-Bashir. Abasesanguzi mu byerekeye imigenderanire mpuzamakungu i Washington ku murwa mukuru wa Amerika bavuga ko ikigiye kuzokurikira ari ukwihweza gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Amerika ibona ko mu gihe Sudani yogarukana intwaro ya gisivile kandi ikavavanura no kudurumbanya umutekano mu gihugu no mu karere iherereyemo, yoba ari ihinduka rikomeye muri ako karere. Amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ubwigenge bushingiye ku madini muri Sudani arashima umugambi wa Leta wo guhana abakora umugirwa wo guca ibice by'ibihimba by'irondoka by'abafasoni. Mu ndwi iheze Leta fata kibanza ya Sudani yaremeje integuro y'itegeko rizohana abazokora uwo mugirwa ku mukobwa canke umugore uwo ari we wese uzobirengako akazohanishwa umunyororo w'imyaka 3 n'ihadabu. Kubw'ishirahamwe mpuzamakungu ONI, abagore canke abakobwa 9 ku 10 bafise hagati y'imyaka 15 na 49 barakorewe uwo mugirwa muri Sudani, byatumye bamwe muri bo bagira ibibazo by'amagara bitari bike. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuri uyu wa gatatu yaragabishije ko ibihugu byakuyeho guma mu rugo bishobora kuzoyisubiramwo mu gihe batobikorana ubwitonzi. Tedros ahanura ibihugu kubanza gufata intambuko zikwiye imbere yo gusubira kureka urujya n'uruza rw'ingenzi. Izo ngingo zirimo gutegekanya ubuhinga bukomeye bwo kugenzura abantu. Ni mu gihe Ubuhindi bwabonye ibitigiri by'abandura umugera wa corona byiyongereye bikomeye inyuma y'ingingo yafashwe muri iyi ndwi yo kurekura abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yatangaje kuri wa gatatu ko shampiyona y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu Bundesliga ishobora kongera gutangura mu mpera z'uku kwezi. Izoba birangije amezi 2 yaraheze izo nkino zarahagaritswe kubera COVID-19. Merkel yabimenyesheje ahejeje kuganira n'abagura amatari 16 b'icyo gihugu inyuma yaho abandura ku munsi muri icyo gihugu byagaragaye ko bagabanutse. yashikirije kandi ko izo nkino zizoba atabarorerezi mu bibuga hakomejwe kandi n'ingingo z'isuku kandi n'imirwi igakina ibanje kwiyugaranira hamwe mu kiringo kanaka imbere y'ukuja mu kibuga gukina abategetsi muri leta z'umwe za Amerika no mu Bushinwa barabandanya guterana amajambo kumamuko hamwe n'ingendo zafashwe mu minsi ya mbere ikiza cha corona cyaduka Ubushinwa bwagiriza umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo gukina politike mu kuvuga ko umugera utera COVID-19 waturutse muri laboratoire y'i Wuhan Pompeo ariko asaba Ubushinwa gutanga amakuru akwiye kuri uyo mugera ibindi bihugu birimwo Ubudage Ubwongereza na Australia nabyo biriko birasaba amakuru arenze kubyo bazi bijanye n'uwo mugera Pompeo yasabye kuri wa gatatu Ubushinwa kureka abashakashatsi babwo bakaja ahabona bakavuga ibyo bazi ashikiriza ko akamukiwe ko gushira ibintu ahabona kadatumbereye politike ariko ari muntu mbere yo kurokora ubuzima bw'abantu
Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nino kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu amakuru y'ibiyaga bigari Duhere mu Burundi aho leta irega umugambwe CNL guhohotera abanywanyi ba CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda
Itangazo yashikirije amenyesha makuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe senere urongowe na gatongwasa uvyifatamwo mu gototeza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero
umutsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusamba ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe senere bategereye umunywanyi w'umugambwe CNDD baramukubagura gushikaho barasa n'umwanyi hakaba hari n'umwe mubarashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu kwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe senere mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wa Saswe bakomeretsa urongo mbonerakure ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero abanywanyi b'umugambwe senere bakubise abaherutse kwinjira mu muryango CNDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera cy'urongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe CNDD ku mutumba wa Kijyama
waramutswe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero
turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze aha ni muri yakoze yo covid ndabahamagaye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro
Pascal barandagiye asaba ababura matari bamusitanteri abarongo ya mazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza abasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwaro tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya batumenyesha ibyo byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijyanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise kuko ikaraha mu Uganda iracura aha rero turasaba by'ukuri kudatikiji mubagome bibuka hirya no hino muri kampanye cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano uganda yahundu bagateza kuguma hasi bamenye ko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myamamazo ko igihe cyose hoba hari ikagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira batunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
barandagiye ibyo by'inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose baguma batugenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwa arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turacyari ku Burundi aho ejo wari umunsi wa cumi wo kwiyamamaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru tubwire bimwe mu byaranze umunsi w'ejo
Imyiyamamazo yo kuri uno wa gatatu mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umukuru w'umugambwe SNL yagihereye muri komine Mabayi ihantu rubibe n'igihugu cy'u Rwanda agatogwasa umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'uwo mugambwe yabwiye abanyamabayi ko yamiriza agatotezo kariko kagirwa abanywanyi biwe muri bino bihe by'imyiyamamazo aha avuga zimwe mu ngingo zibuza aba SNL kwibonekeza mu mabarabara inyuma y'isaha 12 z'umugoroba bambaye umwambaro w'umugambwe wabo
ikigaragara nuko abo duhiganwa ubwoba bwabakekeye nico gituma baniko banakoresha inguvu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampanye ibi ndabivuga ufatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa aho ubu ngo bafashe ingingo y'uko uhereye saa 12 umuntu bazabona yambaye ikimenyetso cya CNL bazomwagiriza yuko ariko agira propaganda mugabo nagira nimba bagifise akenge bigarure
umugambwe SNL uriyamiriza kandi indongozi z'umugambwe CNDD uri ku butegetsi atakindi zivuga mu myiyamamazo atari ukwagiriza uwo mugambwe kushaka kugarukana mu gihugu abo bita abansi agatogwasa akavuga ko atamurundi numwe akwiye guhera mu buhungiro ntasiga inyuma no kunagura imigenderanire n'amakungu mu gihe mu ntari hano rubibe n'u Rwanda ibihugu bibiri bitagicano waka
twamatuvuga tuti dushakuba ku Burundi bwa bose ubu bavuze ibyo bavuga batanguye kuvuga ngo ngo dushaka kugarukana babuyuye kuba hari ahantu mu mategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwemera hoba havuga yuko hari abarundi babwiza kuba mu gahinga bakitwa impunzi bakitwa ibyo ntazi iyo tuvuze Burundi bwa bose tuba tuvuze Burundi butitiranwa n'umugambwe Burundi butitiranwa n'amoko Burundi butitiranwa n'imitumba tumaze imyaka 15 dutwarwa n'umugambwe witwa CNDD-FDD utari muri uwo mugambwe ukamenya nta gaciro ufise mu gihugu ukamenya nta jambo ufise mu gihugu ukamenya nta burenganzira ufise mu gihugu Burundi bwa bose ni Burundi butahura yuko abarundi tutari zinga ni Burundi butahurika yuko dufise imigenderanire n'amakungu n'ababanyi imigenderanire ni ngombwa kuyinagura kubera yuko turakeneraniye hari ibyo tudashobora kwikorera mbaye iwacu bidusaba kurondera mu mahanga hari ibyo natwe dushobora kwimbura iwacu cyane twohingura dukenera kuronka isoko mu mahanga ata migenderanire ihari ntizokunda
uwo ari mu bakandida indwi biyamamariza amatora ababazwa n'ingene komine ya Mabayi yagendeye icukugwamo ubutare ariko atateramere riharangwa anegura n'imvugo y'abategetsi bama bariko bavuga ko igihugu cazingamitswe n'abakoroni aho n'umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arafite ico azokora niyatogwa Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu nawe yari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu migambi ashira imbere harimo guhindura ingendo maze abantu bakijukira ibikorwa bakagwanya ibi batandukanya
Nibona abantu baramunzu imana yaturemye ngo twari muzari nk'inyoni sinzohanga abana b'igihugu babuze uburyo bwo kujya ku ishure sinzohemuka nabonye abarundi baroraniwe mu buzima bwabo nicyo gituma uyu munsi ndabasabye yuko turwanya icyo cyose kidusamaza dukora ibikorwa dutera imbere turonke ubuzima bwiza mbega ndarabaze tuzovuga ko turi abahutu abatutsi canke abatagushika ryari ingo duhinduke twese twitwa abarundi tuzoheza ryari kurondera ibidutanishamo turabana mu maso dukubitagira mvura usanga dukwa amadini imigambwe intara ibyo byose ni ukubireba kugira ngo turabe icyo twokora kiduteza imbere
abarabe ibintu n'ibindi bavuga ko abo bagabo babiri aribo basa n'abahanganye mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azo bitariki 20 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.
Muri iki gihe cyo kwiyamamaza mu Burundi bamwe mu bakandida batawe muri yombi nibyo mugenzi wacu Eloge Wilika neza atubwira muri iyi nkuru irambuye.
Uhereye kuri Pasteur Mawe n'Imana yamamariza ubukenguzi amateka muri Makamba mu manuko wafungiwe ingozi mu buraruko kuva mu ndwi iheze akaba yasabiwe n'umushikiriza manza wa Repubulika igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'ibihumbi 100 kuri uyu wa gatatu ugaca kuri Katike Zimana yitoreza ubushinga amateka mu ntara ya Bujumbura mu burengero yinjijwe ibohero rya mpimba kuri uyu wa kabiri mu ijoro kugeza ku bandi banywanyi 72 ba Senere bahagaritswe kuva hatanguye imyiyamamazo urutonde rw'abatavuganwe n'ubutegetsi bafunzwe rukomeza kuba rurerure. Abarenga 60 muri aba bafunzwe bakurikiranwa ku byaha byo kugwana n'ubwicanyi inyuma y'imishyamirano yatumye abantu babiri bapfa abarenga 25 nabo barakomereka. Ibi biraje ishinga bakandida nk'uwigenga Jodone Nahimana yabigarutse ko mu kiganiro yatangiye ingozi kuri uyu wa gatatu.
Tushasha gusaba rero abarongoye imigambo iri kwiyamamaza muri kino gihe gushikiriza amajambo atomoye kwihaniza abantu bari mu migambwe yabo cyangwa rwafashanye cyane kugira ngo birinde ntizabe dusubira inyuma na gatoyi usange harabayeho uruhagarara bakabwira urwaruka barongoye yuko bakwiye kugira imifato nziza yo kwirinda ikintu cyose gituma habaho gushamirana hagati y'urwaruka no mu migambwe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe kumva ko yaguye mu mporera canke yagiriwe nabi azira ibyo yimvira.
Nahimana wa mpastori wa mbere yakoze politike ku mugaragaro mu Burundi kugeza aho yitoreza ikibanza cya perezida akomeje kwiyamamaza co kimwe na Gasonsi ndimwo bahuri ingozi. Uwo mukandida wa Iproni akomeje kwicamwo ibice hakaba abayiturukamwo bidatera isoni kujana imyambaro y'uwo mugambwe washinzwe n'incungu yo kwikubukira mu mamitingi ya Sende DFDD no guhamagarira Abarundi guhunda amajwi ya Evariste Ndayishimiye kandi yitwa ko ari umukeba wabo agereranya intwaro y'ubu n'iya gisirikare.
Twifuza kurinda amateka y'igihugu cyacu Burundi kugira ngo igihugu kiramutswe umusivili aho haheze twabonye intwaro z'igisirikare sibyo? Bamwe bashaka kurwana intwaro z'igisirikare zikureho ubu naho ni izindi z'igisirikare uno munsi natwe n'abasivili twifuje guhindura ibintu bidaciye ku muheto mubo biciye mu mutekano w'amatungo ejo umugambo yarasigana Iproni ugatahukana insinzi ko mwabishaka tuzotwarira abarundi bose ntawe tuzovuga ngo cyakuvunye cyakuvunaguye abarundi bose tuzobasangiza.
Mukurinzira kwabigera ko Leonce Ngendakumana wa Frodebu yakuye Iprona ku butegetsi yari maze ku imyaka 31 mu 1993 imbere y'uko Perezida Melchior Ndadaye yicwa ngo basubire kugabura ubutegetsi mu mwaka nyene ubikimura gishinga n'ubukura abarundi mu bukene.
Abantu benshi batukiriza imigambi batubwira bati none ujye muzobukurane tubabwira tuti igihugu cy'u Burundi kirafise uburyo genda mubaze amaya ubere yirwagira atoza ari he yacahiye amayari ava mu butare n'agataka ari hehe turizi bengera nta niyo ibyo kurakira igihishi y'igihugu ngira nta niyo bibaze nyine yuje imbere uburyo burahari bukoreshwa nabi nicyo gituma tuzofata ingingo yuko amafaranga yose y'abanyagihugu ntituzoshobora kubikiga cya leta tuzovuga ikigega cy'abanyagihugu igituma no kubera ubuze ikigega cya leta perezida yumva ko ari guhimba ubuze ikigega cya leta umushyikirangange yumva ko ari guhimba ubuze ikigega cya leta umenga twebwe ntituri n'abanyagihugu tuzofata ingingo ajya amahera azoshyikirizwa abanyagihugu mu makomine abanyagihugu barangura imigambi yo kwiteza imbere amafaranga ari hafi kuko iyo bagiye kurondera amadeni ntibanyere bakora azi bakura ngaho nyene muri komini ibintu by'amoko n'imigambi mushyire ku ruhande muce hamwe mu mashyirahamwe y'iterambere mwubake igihugu kitubere umubyeyi natwe tukirire abana beza side none fede buganza fede butsinda
Eloge Wilika neza ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwave kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda tuve mu Burundi no tujye mu Rwanda aho leta yafashe icyemezo ko imashini zipima virusi VIH itera sida zigiye gukoreshwa noneho no gupima virusi ya corona ni inkuru ya Asumta Kaboyi
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho leta itangaje gahunda yo koroshya ingamba z'ibihe bidasanzwe abantu bakongera gusubira mu mirimo yabo umuyobozi mukuru wa RBC Dr. Nsanzimana Sabin yavuze ko mu minsi iri imbere hagiye kujya hifashishwa imashini zisanzwe zifashishwa mu gupima virusi itera sida zikazitabazwa mu gupima virusi ya corona kugira ngo umubare w'abapimwa icyo cyorezo wiyongere ndetse iyo serivisi irusheho kwegera abaturage
tumaze icyumweru kirenga dupima abantu barenze igihumbi tukaba tunifuza ndetse no kurenza iyo mibare turi gutegura yuko n'izindi mashini zari zisanzwe zipima nka HIV zitangira kwifashishwa mu gupima coronavirus ziri mu ntara zitandukanye ibyo nabyo biri vuba twatangiye dupima abantu bafite ibimenyetso tugeraho dupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi tugeraho noneho tunatekereza ngo ariko iki cyiciro nacyo wagipima ubu noneho dufite umukoro uko tuzajya dupima abantu benshi bashoboka kubushobozi bwiyongera
iki cyemezo gifashwe kandi nyuma yo kuva kuri uwa mbere leta yakomoreye imirimo imwe n'imwe yongera gusubukurwa abaturage benshi bahita bajya muri iyo mirimo bari basanganywe abayobozi bakagaragaza ko batewe impungenge n'uburyo abantu benshi batarimo kubahiriza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo gukomeza kwirinda virusi ya corona umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingisa Pidance yabwira Ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bimwe mu byo abaturage batarimo kubahiriza
hagaragayemo ikintu cy'abaturage bakijya gukora ingendo zitari ngombwa kagaragara ko harimo n'abandi batarumva korwa cyo kwirinda abantu bagenda batubahiriza batambara mask gusohoka mu rugo rwose utambaye mask ntabwo byemewe
mu birimo gutera impungenge inzego zishinzwe ubuzima mu Rwanda ni uburyo abantu bagenda badasiga metero hagati y'umuntu n'undi ndetse ko rada benshi bagenda batambaye udupfukamunwa hari bamwe mu baturage babwiye Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu mu cyaro kubona aho wagura agapfukamunwa ari ihurizo uyu atuye mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo
ubwo icyo nakubwiraga kindi ubona kibangamye kitanahari cyane ureze nyine ni kiradupfukamunwa ni two abantu ubona batambuka benshi batazifite ariko bitewe n'aho bashobora kudushakira aho badushoza hasi badufite mbona tujye dufite nk'umuntu umwe ufite wenda ngo nk'isoko sinzi niba ari isoko baba baramuhaye ariko dufite umuntu umwe bitavuga ngo mu mahoteli n'ahandi ushobora kudusangamo dusanga ku muntu umwe wenyine cyo bakakibaza bagaba se nimba umuntu ari umwe acuze ubwo dupfukamunwa bagari akagari kakaba ari umuntu umwe uri mu kandi kagaraza agakira te kugira ngo abashe gukambara
Dr. Nsanzimana uyobora RBC asobanura ko imashini zari muri laboratoire u Rwanda rwatangiranye ziku by'inshuro zirenze ebyiri ariko n'abakeneye gupimwa nabo bagenda biyongera umunsi ku munsi uyu muyobozi asobanura ko mu gihe mu Rwanda hagaragaraga bwa mbere umurwayi wa virusi ya corona hapimwaga gusa abantu bafite ibimenyetso baza kongeraho gupima umuntu wese wahuye n'ufite uburwayi ubu noneho bakaba bafite umukoro w'uko bazajya bapima benshi bashoboka uko ubushobozi buzagenda bwiyongera Minisiteri y'ubuzima isobanura ko kugeza kuri wa kabiri hari hamaze gufatwa ibipimo bigera ku 36 aho bagira kuri 61 aribo basanga mu cyorezo cya virusi ya corona umubare w'abamaze gukira ni 128 abagera ku 132 baracyitabwaho n'abaganga mu gihe nta urahitanwa n'iki cyorezo nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'ubuzima ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kinavuga ko kandi barimo gutegura uburyo bwunganira ibindi bigo nk'icya Kanyinya n'icya Nyamata byajyaga byakira abarwayi ba virusi ya corona mu gihe baramuka biyongereye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika twese dufatanye kubona makuru agezweho kandi yizewe kwasangiza abatwumva. Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC, turi iwacu buri wese mu rugo iwe, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero mugire umunsi mwiza kandi namwe mwirinda virusi ya corona uko mushoboye kose. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu. Muguke yabaye isubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye